bose uko ari bane abakenyezi babiri n'abagabo babiri bahaniwe icyaha kimwe ukugerageza gukorana n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Icyaha cyahinduwe mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze. Sentare Nkuru ya Bubanza ari nayo bakatiye uyu munyororo yari yavuze ko bakurikiranwa ku cyaha cyo gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Iki kirego kandi ni nacyo icyariho cy'umushyikiriza manza wa Repubulika muri iyo ntara y'Uburengero bw'u Burundi yari yabegetse ko amezi abiri imbere yaho bagihagarikwa. Twese umunyororo w'imyaka ibiri n'amezi atandatu Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana bategerezwa kandi no kuriha ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi umwe umwe. Imodokari barimwo akuma gafata amajwi, amatelefone yabo n'udutabo bari bafise, urukiko rwategetse ko bisubizwa ikinyamakuru iwacu bakorera. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 umushyikiriza manza yari yabasabiye gufungwa imyaka 15 ibikoresho bari bafite bagifatwa nabyo bikaba umutungo wa leta. Iyi ngingo yari yamirijwe n'imiryango mpuzamakungu itari mike iharanira ubwigenge bwa kiremwamuntu n'ubwamenyeshamakuru. Muri uku kwezi kwa mbere RSF rishyikirije Paris mu Bufaransa ryasohoye urwandiko rusaba abantu gusinya petition yo gusabira kurwajya abamenyeshamakuru. CPJ naryo rishyikirije New York muri Amerika rifatikanije n'andi mashyirahamwe bahurira mu nani bise One Free Press Coalition bashyira dosiye yabo kuri 10 za mbere zizashinga mu isi kandi zihutirwa ku gico zikorewe. Icyo gihe muzokimumo waserukira CPJ muzi ya Sahara ya ikiganiro cyihariye rya Amerika.
The One Free Press Coalition is made up of a number of international media groups that come together every month to publish a list of the
Agira ati One Free Press Coalition igizwe n'imiryango myinshi itangazamakuru yamije hamwe buri kwezi yerekana ibintu byihutirwa kurusha ibindi ku isi yose. Kubona urubanza n'ifungwa ry'amenyeshamakuru bayi wacu n'urubanza rwabo n'umudereva wabo byajemwo mu kwa mbere kw'2020 byerekana uburemere bw'idosiye n'ukwihutirwa kwayo. Ubwa mbere ho ntibari bakwiye guhagarikwa, none heraba bashobora guhanishwa imyaka 15 y'umunyororo. Ibi bikwiye gutuma uwo wese yitaho ubwigenge bwo gushyikiriza ibyiyumviro, ubw'itangazamakuru na demokarasi mu Burundi no mu karere amera amagabo, bikanamutera impungenge. Birerekana kandi ko hakenewe ibikorwa byihuse. CPJ twamenyekanije iyi dosiye kandi tuzokomeza n'uyu mukenyuro. Twizigiye ko iki gihano cy'akarenganyo gihagarara. Tunaraba ubundi buryo ducishamo mu kubavugira kugira ngo twitwararike ko iyi dosiye itibagirwa kandi ko iyi myaka leta bira yo gufungwa 15 idashitwa kandi abamenyeshamakuru barekurwa atagisabwe n'ibyo bagirizwa bihebwe.
Umwe mu bashingwa manza baburanira abamenyeshamakuru bayi wacu yabwiye abamenyeshamakuru bayi rubanza kuri uyu wa kane ko bana bagenzi be bagiye kungururiza ingingo. Mete Martin Ndayisaba yamenyesheje ko bafite iminsi 30 yo kubikora. Abakozi bayi wacu bari bahagaritswe ari batanu. Umushoferi wabo Adolphe Masararakiza yasanzwe yidegembya kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu mwaka uheze yejejwe. Bagifatwa bari muri komine Musigati intara ya Bubanza bariko barondera amakuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari waciye mu makomine atari make ya Bubanza werekeza mu ishyamba cimeza rya Kibira. Wari waturutse mu ntara ya Kivumanuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuhari w'inyeshyamba Rwe Tabara ugwanya leta y'u Burundi wemeje ko bateye barabagwanyi babo. Igipolisi cyo cyatangaje ko bagizi ba nabi kandi ko cishemo 14 gifata n'inkoho. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.